Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza nshuti na mwakunzi wa Radio Nzamba gateka kawe kaze mu makuru ku munsi wa mbere genekeze cya 2026 nyandagara mu mwaka wa 2024 amakuru twabateguriye reka tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Abantu babiri bo mu ntaza Kayanza na Ngozi nibo baraye bapfuye bahitanywe n'amasanganya atandukanye. Umwe muri abo bapfuye akaba ari umwana muto ye yaguwe ko n'ababyeyi mu gihe bariko barashamirana. Mugisata cha politike naho umugambwe ko debo uvuga ko dashimishwa n'ibijanye n'abashinzwe mu migo y'amatora yigenga mu makomine ariyo sese. Uyu mugambwe ukababazwa nuko mu migwi 42 hari mu makomine umugambwe ko debo waserukiwe muri komine imwe gusa. Kutaronka imfashanyo mu gisata cy'amagara y'abantu n'ubukene bw'imiti biri mu ntambamyi nyamukuru zituma ico gisata kizingama mu Burundi. Mu nyamanga mwishiramu mpuzo makungu UNICEF muri Afrika y'Ubuseruko akabona ko biri no mu bituma indwara y'ibihara by'inguge yabaye ndanse mu Burundi ari uko hari ubukene mu gisata cy'amagara y'abantu. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mukanya ni Donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano muke. Abantu babiri mu ntara za Kayanza na Ngozi barasandaje kuri uyu w'Imana biturutse ku masanganya atandukanye aho hari umugabo yapfiriye mu kazu ka sugumwe mu gihe bagiye gutora amafaranga yakorokeyeyo hakaba n'umwana yapfuye. Ababyeyi bamuguye ko mu gihe bariko barakirana reka inkuru tuyibaze Evelyne Mukeshimana.
Uwitavye Imana mu ntara ya Kayanza yari umusore w'imyaka 42 akaba yapfiriye mu kazu ka sugumwe k'imetero 16. Ibyo bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha 4 z'umurango mu gacimbiri Gasenyi ko ku mutumba wa Kirema na komine Kayanza. Inkuru zivaho muri komine ya Kayanza zivuga ko uwo musore yitwa Bosco Mpawe n'Imana yumvikanye n'uwundi mugabo yaravuye kwiherera mu kazu ka sugumwe kumanukayo akamutorera amafaranga 50,000 yavuga ko yarahejeje gukorokerayo akaba yamwemerera ko niyo yaramuka ayakuyeyo baguca bayagabura. Uwo musore rero amaze kujayo ngo yaciye apfirayo kiziga ciwe kikaba cavuye gikugwa muri ako kazu ka sugumwe n'abanyamuryango w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Uwundi nawe itavye Imana ku mugoroba w'Imana nyene n'umwana w'amezi 6 n'igice wo ku mutumba gikomero zone Nyamugari komine Marangara mu ntara ya Ngozi. Inkuru zivaho muri komine Marangara zimenyesha ko ababyeyi bariko baragwana baca bagwa kuri uwo mwana buno nyene aca yitaba Imana. Umugabo ngo yaciye atungwa nayo yameze kugera ubu ngo akaba atawuramenya irengero ryiwe. Muri kino gihe rero inyamiramabi ngo zikaba zatanguye amatohoza kuri urwo rupfu.
Evelyne Mukeshimana arakenuye. Tubandanye mu gisata cya politiki. Umugambwe Kodebo uranegura ingene abashinzwe imigwi y'amatora y'amakomine byagenze. Kefa n'ibiza arongoye umugambwe yemeza ko atabudasa bwahabaye umuntu yihweje abagize imigwi y'amatora yigenga mu ntara anegura ko ku migwi 42 hari mu makomine umugambwe Kodebo waserukiwe muri komini imwe yonyine Rudende ngo naho bataserukiwe bihagije. Kefa n'ibizi asabaga izo migwi y'amatora gukora akazi bashinzwe mu bwigenge ntangere tumutege yome.
Mu mugambwe Kodebo nizo twarabonye yuko mu ndwiheze hashyizweho ya migwi itegura amatora amakomine bita amasesi. Turavye ingene imeze ni migwi itandukaniye ko niyo yibanjirije no kuvuga mu Gwiseni n'imigwi mu ntara sepi kuko iyo migwi yose igizwe ahanini n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD hamwe n'imigambwe bacuditse n'amashirahamwe n'amashengero mugabo ukurikiranye usanga harimwo bamwe baba kumure bashigikiye uwo mugambwe nyene. twebwe rero tukavuga yuko iyo migwi idahumuriza kuko hari izo twabonye bavuga ko bisunze y'ibi bizugushira mwamoko yose mugabo twe twibutsa yuko amahiganwa atari hagati y'ubwoko ariko hagati y'imigambwe na cane cane imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi hamwe n'umugambwe ku butegetsi iyo mugwi rero wategezwa kuba ubyizwe ahanini n'ivyo bice bibiri kugira ngo ibi migwi ihumuriza bose nubwo rero bimeze uko tusaba yuko iyo migwi iyo y'umutima menyi itazokora atayihengamiye kandi tugasaba n'imigambwe na cane cane usanga irimwo rwose ko itoremera iyo migwi kugira ngo amatora aheze atunganywe mu muco no mu mitegenzo kuri bose.
Ikibazo kiri mu Burundi ngo gifatiye kugene igihugu gitunganijwe ivyo bivugwa na Federico bamvuga inyumvira arongoye urunani rwa politike sefor arusha ni nyuma y'umukuru w'inama nshingamateka amenyesheje ko leta idafise uburyo bwo kuronsa uburaro abanyeshuri bose bo muri kaminuza y'u Burundi no kubagaburira. Federico bamvuga inyumvira avuga ko umuturama ari uko abategetsi bari bakwiye kugirisha ibiganiro bagahanana ivyiyumviro vyofategwa ko kugira akamaro abarundi bose bitabaye ko ngo bizobavyabananiye gutunganya ibijanye n'igihugu tumutege yombi.
Uyu munsi ndero uravye ingene imeze ugace urabo mu yoro myaka 40 bariko baravuga uwo murundi mu myaka 40 niza azoba afise nivi azoba afise ubumenyi ubuhe azoba ameze nkande azoba ari u Burundi azoba ari muri kajya ari wabarya kajya karere azoba ruwi iyo wo mu myaka ari umwo wa Afrika azoba ruwisi nivyo bibazo twabwirizwa kwiyumvira. Ibyerekeye kubagaburira navuze nti kubagabura no kuvuga ingene ifindimwa izo bitunganijwe no kuvuga ububasha abanyagihugu baza bafise mu kurondera ibi nabiriya ibyo ntibiziyumvirwe byo bibwirizwa kwiyumvirwa uyu munsi. Umukuru n'amashinga amateka ivyavuze ni vyiza ariko inyishu siwe yo nayitanga kuko ni leta ifise uburenganzira canke mu byijejwe harimo kwitwararika umurundi w'ubu n'umurundi wa kazoza hanyuma bakaduha iyo ntumbero tukayibona yariyo ariko by'ukuri uravye ingene umurundi butunganijwe ingene twubatswe twiyubatse n'ingene twubatswe n'ubutegetsi buhari womenga si wo mwitwarariko wabo kuko yo witwararika abantu bamwe ukitwararika umugambi wawe gusa ukitwararika ingene uzotsinda amatora siko kwitwararika ingene uzubaka igihugu cawe ejo habi namba. Rero nje bituma mvuga nti harakwiye ibiganiro by'abarundi abari mu gihugu abari hanze tukicara tukavugana iby'igihugu cacu yakazoza igihugu cacu ayo mashuri no kuvuga guhera amashuri matoya amashuri ni kuvuga ari ya maternelle amashuri y'intango ya primaire amashuri ya makuru ya secondaire makuru ya amashuri ya kaminuza azobaho gute ejo maze yabantu kandi bahuye bakaganira si byiza ko bacagenda bakabika mu bubati ukamenga inyisho zizova mu bubati habe namba ibyo bintu babivuye mu banyagihugu ni barabigera babishira mu ngiro kuko ndazi neza ko yigeze kuba ikoraniro ry'abantu bajejwe ibintu by'indero ariko byahereye.
Inzamba
twaje inzamba gateka kawe amakuru twateguriye tuyabandanize mu gisata c'amagara y'abantu kuburi mfashanyo mu gisata c'amagara y'abantu n'ubukene bw'imiti biri mu ntambamye nyamukuru zituma ico gisata kizingama mu Burundi ivyo gacha bituma nikiza c'indwara y'ibihara gitsimbatara. Uwo n'umwihezo wa Paulo Ngwakum umuhanuzi mw'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF mu gisata c'amagara y'abantu muri Afrika y'ubuseruko akamenyesha ko abantu 171 bamaze gufatwa n'iyo ndwara mu Burundi abarenga ibice 60% bafise munsi y'imyaka 20 maze bigashobora gutuma haba n'izindi ngaruka mbi muri kazoza. Paulo Ngwakum akaba yabivugiye kuri radio y'Abafaransa RF.
La situation sanitaire au Burundi est un peu précaire à cause des multiples défis
Igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi kifashe nabi kubera ibibazo bitandukanye ufatiye ku buryo ushyirwa mu gisata cy'amagara y'abantu muri rusange. Abakozi be no kuronswa imiti n'ibindi bikoresho by'amagara y'abantu, ariko hariho n'ihindagurika ry'ibihe ryaje kunyura ibintu. Murazi ko habaye imyuzurira yatumye abanyagihugu bava mu mazu yabo. Haravugwa ikiza cy'ibihara by'inguge kije kiyongera ku kiza cy'ibihara kiyongereye kandi mu gufungura nabi abana benshi. Biraturaje ishinga cyane kuko ku bantu 171 ibice bigera kuri 60% birenga bigizwe n'abana bafise munsi y'imyaka 20, ama 45% nabo bakaba ari abakenyezi. Turabizi kuko bivuga ko hari igice kinini cy'abanyagihugu b'Abarundi bageramiwe, kuvuga abakenyezi n'abana. Birashoboka ko ibyo byogira ingaruka ku bindi bisata nkenerwa. Akarorero abana batagiye ku ishuri, kuvuga ko hazoba ibindi bibazo. Ukuraba neza kuko naho iyo ndwara yandukira biciye mu mabanga y'abubatse, si bose bafashwe n'iyo ndwara biciye mu guhuza ibitsina. Kwegera cyane umuntu agwaye iyo ndwara y'ibihara birashobora kwandukira abantu imibiri yabo yegeranye, eka niyo ukoze ku mpuzu z'uwafashwe n'uwo mugera. Abanyagihugu bategerezwa guhimirizwa kugira abarwayi n'ibintu
contact corporel, à travers même contact avec les vêtements sués avec le virus. Et on doit éduquer la population pour comprendre ceci, pour éviter le stigmate.
Tubandanye amakuru twateguriye rusansuma y'abanyagihugu n'uburaro uy'uburimyi n'ubworozi yatanguye neza kuva kuri w'Imana mu gihugu cyose. Nikora ndayishimiye asanzwe arongoye ibikorwa by'urusansuma ku rwego rw'igihugu. Asanzwe mbere ariwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo ISTEBU kijejwe kwegeranya ibiharuro bokorera ko ku byerekeye iterambere, yasabye abo bose bazokora iyo rusansuma kubaha abanyagihugu bazosanga mu ngo kandi bakabikora bisunze ubuhinga n'ubukerebutsi bigishijwe. Tutega amatwi Nikora ndayishimiye arongoye ikigo ISTEBU.
Nabasabye kwitwara runtu, nabasabye yuko bokorana urupfasoni, bokorana indero rundi imwe nyene twahabwa n'abavyeyi bacu, kugira ngo mu ngo bazokwinjiramwo ntibaze bakigwe nabi, ahubwo baze bakigwe neza kubera uko bazoba bariko bitwara. Ikindi ndababwira nuko bokurikiza ivyo twabigishije, ntihagirwe uwiyita kwaza ubwenge, kugira ngo ivyo biharuro niyo byamara gutororokanywa bize bifashe mu iterambere.
Kadenzamba hagateka kawe dutandukire amakuru y'inkino. Kuri wa Mungu abanonotsi babiri b'Abarundi baruri indege ibajana ipari mu gihugu cy'Ufaransa mu mahiganwa huza abanonotsi bagenda na ubumuga je paralympique yo mu mwaka w'2024. Yaremye niko bimeze, akaba azosiganwa imetero 1500 mu gihe Adeline Mushanzigo azohiganwa ku metero 200 n'imetero 400. Kasinya Mwiza bigomba arongoye akaraseruka imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abasirikare bagendana ubumuga ADMH, afite icyizere kuri aba banonotsi ko bazobyifatamo neza kuko barose umwanya uhageje wo kwitegura tumutege yombi.
Uwo mugwi rero ukaba ugizwe n'abanonotsi babiri, nawe nawe ni komezeremi agiye guserukira Uburundi mu kwiruka imetero 1500, hamwe na Mushanzigo Adeline azokwiruka imetero 200 hamwe n'imetero 400. Murabona uko bigenda iwacu, nta buryo burebure tuba dufise bwo gutegura abakinyi, ko ni nacyo gituma mwana dufise abanonotsi bake. Yaba tuba dufise uburyo bukwiye, tuba dufise abanonotsi benshi, ariko nubwo bimeze uko mubukene umugwi w'igihugu urimwo warigumanije abo banonotsi bari bamaze igihe bakurikiranirwa igitega, bari bamaze hafi amezi abiri. Twizera rero yuko aho bazoshikirayo bazogerageza. Murazi yuko duhura n'ibihugu by'ibihangange, mwama mubibona murabibona kumbanesha kure, ariko baragerageza kuvyifatamo neza. N'ubuheruka mwarabonye ko habuze gato bariko bazanye imidari, ariko uko vyagenze kose twarabishimye, baragerageje. Twizere yuko ubuye bashobora kuronka ibibanza vyiza bakaronka imidari, turavyizeye kandi hari naho vyogenda neza, reka tuvyizere gutyo.
Tukiri mu gisata c'inkino, ihiganwa rya basketball ku rwego rw'igihugu Mumera zindwi ryari rigeze ku rukino rugira gatandatu New Star ikaba itaratsinda na rimwe na y'umugwi wa Vitaro waraye ukuye akarenge mu nkino zo guhiganirwa igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku mugabane wa Afrika itsinzwe na Young Africa ibitsindo bitandatu ku busa mu rukino rwo gusubiza. Ni mu gihe rukinzo iyo yatsinze Horsed FC yo mu gihugu cya Somalia ibitsindo bibiri ku busa. Reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko.
Umugwi wa Vitaro wari waserukiye Burundi mu nkino z'igikombe cya Afrika cy'imigwi yabaye ya mbere iwabo watashe zirayoye. Ku munsi wa gatandatu Vitaro yatsinzwe itsindo bitandatu ku busa vyongeye kuri bine ku busa yari yatsinzwe mu rukino rwa mbere. N'umutekero w'ibitsindo cumi ku busa Vitaro yaciye itaha ikaba yashitse Bujumbura kuri uyu w'Imana. Mu nkino z'igikombe cya CAF umugwi wa Rukinzo waserukiye Burundi wo uzobandanya amahiganwa kuko watsinze ku munsi wa gatanu Hosi yo muri Somalia ibitsindo bibiri ku busa. Tukiri mu mupira w'amaguru, ku munsi wa gatanu niho hatangura ihiganwa ku rwego rw'igihugu. Academy Day yatsinze Royal Vision 2025 ibitsindo bitanu ku busa. Aigle Noir nayo itsinda Interstar kimwe ku busa. Ku munsi wa gatandatu Messager Ngozi yatsinze Amasipiri kimwe ku busa. Umunsi w'Imana Bumamuru yanganije na Olympic Star kimwe ku kindi. Musonga Sena itsinda Kayanza United bitatu ku busa. Ngozi City yatsinze Burundi Sport Dynamique 2-1. Flambeau du Centre nayo itsinda Moso Sugar 2-1. Ku munsi wa kane naho umumenyereza w'umurwi nserukiragihugu Etienne Ndayiragije niho yashira habona urutonde rw'abakinyi bagiye gutangura imyimenyerezo mu ntumbero yo gutegura inkino zizohuza Burundi na Malawi hamwe na Senegal. Urukino ruzotangura rukazohuza Burundi na Malawi igenekerezo rya gatanu Nyakanga uyu mwaka mu ntumbero yo kurondera uburenganzira bwo gukina inkino z'igikombe cya Afrika mu mwaka w'2025. Muri basketball inkino z'igihugu ku rwego rw'igihugu naho zarabandanije. Ku munsi w'Imana Urunani rwatsinze Jimika n'amanota 88-68. Kyande nayo itsinda New Star amanota 68-59. Demesha yatsinze Rezipo amanota 79-53. Ni mu gihe Dinamo yatsinze Tigers amanota 83-69. Ku munsi wa gatandatu Rezipo yatsinze Kyande amanota 95-61. Tigers nayo itsinda Jimika n'amanota 82-59. Urunani rwatsinze Demesha amanota 77-56. Ni mu gihe Dinamo yatsinze New Star amanota 99-43.
Alexandre Niyungeko harakenuye. Ni ngaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwariko murayakurikira. Profesa Niyungeko nabashikirije, ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.